Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabona mu kije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fiden Yongabo. Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere mu by'ubutunzi ku isi BRICS bahuye mu nama iryo shyirahamwe yatanguye kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa kane mu gisagara cya Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ishyirahamwe BRICS rigizwe muri iki gihe n'ibihugu bya Brazil, Uburusi, Ubuhindi na Afurika y'Epfo. Mu bibazo bizoshimikirwa ko muri iryo koraniro harimo kongereza igitigiri cy'ibihugu bigize iryo shyirahamwe hamwe n'ingaruka z'ingwano yo muri Ukraine. Ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS biriko birondera guhangana n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu by'ubutunzi na politiki. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi iyo nama y'iryo shyirahamwe iza gutangura yatanguye uno munsi kuwa kabiri mu gisagara cya Johannesburg. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatangaje ko yari kwitaba iyo nama y'ishyirahamwe BRICS iyo agatumirwa. Nyamara igihugu cy'iwe cy'Ubufaransa n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi ntibyatumiwe muri iyo nama. Inama y'ishyirahamwe BRICS ishitse mu gihe gihambaye mu bijyanye na politiki n'ubutunzi ku isi. Uburusiya n'Ubushinwa biriko birondera gukomeza ingufu n'igihagararo cyavyo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazo kwitaba iyo nama y'ishyirahamwe BRICS ubwiwe, yamara yayitavye akoresheje ubuhinga bwa none bwa video kubera urugendo rwiwe muri Afurika y'Epfo rwagoranye bivuye ku mutahe wo kumuhagarika wasohowe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha bivuye ku ngwano muri Ukraine. Yamara abandi bategetsi b'ibihugu vya Brazil, Ubuhindi na Afurika y'Epfo bigize ishyirahamwe BRICS bitavye ubwabiyo nama y'uno munsi kuwa kabiri mu gisagara ca Johannesburg. Mu kiganiro muri sanga turavuga kuco inama y'ishyirahamwe BRICS ivuze ku bijanye n'ubutunzi na politike ku isi. Twatumye Atanas Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba n'umuhinga yigenga mu bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa, na Emery Pacifique Giraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu hamwe n'ivyerekeye gutunganya hamwe no kuyobora amashyirahamwe ya leta canke yategamiye leta ku rwego nyobozi ari Londres mu Bwongereza. Batumire mbanje kubaramutsa.
Muri we neza Sheridi Atanas Karayenga ndi mu Bufaransa nk'uko bihejeje kwivuga. Ndaramukije abatumviriza bose. Muri we neza.
Uratwumva nawe Pacific?
Ego ndabaramukije neza kandi ndaramukije umushinga ntahe Karayenga.
Arabumva. Reka dutangure, nashaka ntangure kuri Emery Pacifique. Ishyirahamwe BRICS muribona gute iryo shyirahamwe rijeje gufashanya mu by'ubutunzi by'ibyo bihugu bine?
Ishyirahamwe BRICS ni ishyirahamwe novuga yuko rije kongereza igitigiri ku yandi mashyirahamwe asa naryo ariho ku isi, ariko rikaba rifite inshingano novuga zibiri. Inshingano zijanye n'iz'ubutunzi, ariko hakongera ko n'inshingano ya politike y'ingene isi iyobowe. Ico rero ni ikintu ngira ngo dushobora nk'umwanya wo kwivugana ko kuko ishyirahamwe gusa rizoraba iby'ubutunzi canke ngo rishimikire ku butunzi gusa le finance, ariko ni ishyirahamwe ubona yuko rije kugusa no nirigira competition nandi mashira hamwe ahanini yarashishwe nibihugu bihugu byo muri Occident ibi rero birahindura ingene isi isani yobowe muri kino gihe ivyo navyo ngira ko biho umwanya mu kiganiro kabiganira ko ariko ahanini nishira hamwe utovuga yuko ari ikintu gishasha kije mu isi uravye ingene isoko y'isi yubatse ariko kandi umuntu akavuga yuko iyo soko igiye kugira ingene ikora itahora ikora kubera iryo shambije.
Nawe Athanase Karayenga mwibaza kuba Vladimir Putin atishikiye yo ubwiwe muri iyo nama ayikurikirana akoresheje ubuhinga bwa none bwa video harico bizohindura ko yaserukiwe n'umushikiranganda jejwe imigenderanire Sergey Lavrov kubijanye niyo nama harico bikura ko cyane ntacho bihindura
byerekana yuko abo ari paragwanya bisa ngo nabo mu burengera zuba basinze kuko tribunal la cour pénale internationale de la haye
sentare mpuzamakungu mpanavyaha
yego niyo yamusohore mutahe hanyuma abantu benshi bahora bibaza ati kumbe Afrika mu banuko bwepfo Afrika yepfo bazobirenga ko hanyuma bamutumire hanyuma ze hanyuma berekane yuko ubutungane bw'abanyaburaya cyangwa abanyamerika atacu bumaze ariko byamufashe yafashe mukamashu nkindera bivuga yuko rero ivyo ariko aranka nivyo byamubuje gufata urugendo ikindi cya kabiri navuga ni uko Afrika y'Isiraheli iri kuyamuhamagaye abo bantu ngo ibyo bihugu bikomeye bakomeye ngo bigire inama iwabo ni vyiza cyane je mbona yuko guhiganwa kugira nkuko umushingantare yemereye haje kubivuga kugira amashirahamwe y'ibihugu byinshi mu buryo bwinshi bisangira ubutunzi bisangira ubumenyi ni vyiza cyane je ndibaza yuko atawo byotera ubwoba ahubwo nibatwereke bavuge bati akarusho tuzanye n'akanaka hanyuma n'ibindi bihugu byinjiremo urumva ko na Macron yagomba kwinjira gutumirwa mu gabara mwangiye ariko rero se mbona yuko ko guhiganwa y'ubwoba ni vyiza cyane igihugu gikoba komeye ni vyiza ko bija hamwe mugabo ntibadubeshe icyo nishobora nagomba guhereza ko Afrika yepfo yego yaserukiye ibihugu byose byo muri Afrika muri iki gihe ariko Afrika isa n'uko umeza ni urubuga rw'umupira abantu baza gukinira ko nta ruhara runini ufise
turaza kubigaruka ko yego nashaka ndabaze namwe Emery Pacifique n'uruhe ruhara iryo shirahamwe BRICS rishobora kugira ku rubuga mpuzamakungu mwavuze mwaje kuvuga ko guhiganwa atari ikintu kibi kandi amashirahamwe nk'aya atari ikintu gishasha
uruhara iryo shirahamwe rishobora kugira ni runini gose hariho ibintu bibiri nibaza yuko bikomeye kubijanye n'iri shirahamwe ica mbere nuko dusanzwe tuzi yuko ishirahamwe ryasa n'iryo ryari ishirahamwe ry'ibanki nkuru y'isi yose iri naryo turazi abarishizeho turazi ingene ryatanguye ahanini abanyamerika n'ibihugu by'abanyaburaya ni ishirahamwe rikoresha ihera rimwe idorare hanyuma rikaba risa n'uko ingingo zose zifatwa n'abanyaburaya na Amerika bagihariye hanyuma rikaba ridandaza ku isi yose atawe bahiganwa urumva rero haje irindi shirahamwe ry'ubudandaji nk'iri bisigura yuko isoko itaba ikibaye iy'umuntu umwe aha ndiko mvuga ku ruhande gusa rwa mondialisation na finance mondiale bijanye n'amafaranga aho urumva icyo ni ikintu cya mbere giteye uruhagarara abanyaburaya cyane cyane abanyamerika burya iyo tuvuga abanyaburaya ahanini bihetse kuri Amerika rero wiyumviye yuko ku isi jewe nawe ubu turiko turavuganira kuri telefone hariho transaction hariho amahera ariko aravunjwa mu madolari imbere yuko jewe nawe tuvugana ukibwira yuko ibyo bikaba ariko biri ku isi hose hamwe hoza uwundi muntu nawe avuga ati natwebwe iri hera rizovunjwa ku isi yose umuntu adoshaka kugura hagati ya Brazil no Burundi ikawa atarinze gukoresha idolari rya Amerika
reka duheraheze
bica bituma isoko izimbuka ico no ruhande rwa finance ruhande rwa influence politique angira two bivuga mu mwanya
yego reka tuza ku mirongo ya telefone dufite Delphin Diringiro uratwumva
ndamba neza
uhamagaye urihe
igoma munare
ufise ikibazo baza abatumire canke icyumviro shikiriza
n'ibindi Brexit inyungu iratubirira nk'abanyafurika muri rusange niba itazateza ibibazo hagati ya Rwanda na Amerika ibihugu bya Afurika niba yinjiye muri Brexit
mushobora gusubiramwo sinumvise ikibazo mubajije
niba Brexit ibihugu bya Afurika bibaye byinjiye muri Brexit bitazateza ibibazo hagati ya Amerika n'ibihugu bizaba byinjiye muri Brexit mu byerekeye ubutunzi na politiki n'imigenderanire
murakoze mumwishyure mutumire Athanase
reka mu by'ukuri abanyamerika nibyo nibo biganje muri Banque Mondiale na Fonds Monetaire International kandi abagerageje kugwanya ako kagagazo k'abanyamerika ehego nabo ba BRICS bariko baravugwa ariko n'abanyaburaya bari baragerageje mwibuke yuko n'ifaranga dino ry'iburaya bya euro byatangwe rigomba kwerekana yuko hari hayandi mahera umuntu yashobora gukoresha agomba kugura ibintu mu isi cyangwa agomba kurungisha abana bajya kwiga muri Canada muri Japan muri hariho euro kandi iyo euro abanyamerika ntibayiranje nabi ibiranje neza ni nacyo gituma nkeka Macron agomba kugira Joanne Zou nawe nereza abanyaburaya baratangwa kugira BRICS yabo ahubwo BRICS yivije izoca iri nguvu iki kirere harimo ifaranga ry'iburaya ryitwa euro ikintu cya kabiri umuntu yo kwibutsa abanyamerika bari bararahiye yuko atahandi mu zindi zego cyangwa mu bindi bihugu byo muri Afurika byo mu isi hoba ikintu umuntu yogira yo kwitiranya na Fonds Monetaire International
ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga
le japonais le chinois baragombye kubigira abanyamerika bararahiye abanyaburaya baragombye kubigira abanyamerika bararahiye abanyafurika bo ntibanagerageje bo nkeka atacyo batafise ingufu zikwiye kuri icyo ni ukuvuga kurwanya hegemoni ako kagagazo k'abanyamerika ntibisangwe si byavuba kandi noneho uko biriko biraza iryo faranga rishasha ryoshigwaho nabo muri BRICS erega ririho bijya bita za Bitcoin n'amafaranga atacegama igihugu na kimwe ubu hariho ama Bitcoin ashika ane cyangwa atanu umuntu ashobora kugura amahera ari muri Japan akarusha amahera muri Brazil muri Brazil akayarungisha muri Burundi biriho byaramaze internet iramaze kubikora
si
bishasha rero
murakoze dufise Gode Haba kandi ku murongo wa telefone uratwumva
ndabaye miriwe
uduhamagaye urihe
ndi muri Afurika je fabita
ufise ikibazo icyumviro ubishikirize
ndasikibazo nshaka kubaza umutumire
mu kibazo
ndakuramukije umutumire
arabumva
ndashaka kumubaza kuri ibi bijyanye na BRICS
mubaze
BRICS niyo ibihugu byo muri Afrika byabara kujya muri BRICS kuko turabona ibyo byose turabona hariho inyimyana hagati ya Amerika na n'Uburayi hamwe na Russia. None ibihugu bya Afrika byamara kwinjira abantu inyungu izondo ni Afrika izo biyaye mbega ntizaba dusanga ahubwo tugumye mu ntambara nyinshi kiduteza intambara aho twakubise ku bombi.
Murakoze.
Basa
mu mwishure Emery Pacific.
Yego, ni kibazo umunyafrika wese akwiye kwibaza muri kino gihe. Ubwa mbere hoho mu by'ukuri ntawo uvuga yuko Afrika irimwo, na Afrika yepfo irimwo ifisemo mutahe muto cyane. BRICS uko iri ubu yize y'Ubushinwa kugira ngo ishobore kubandanya ihagaze muri ino myaka yayo ya mbere.
Kandi abaciriyemwo ndibaza ko hari n'ibisabwa kugira ngo ushobore kwinjira muri iryo shyirahamwe, hari ibijanye n'ubutunzi, aho urugero rw'ubutunzi igihugu kiba kimaze kugera ko kibazopfa kwinjiza ibihugu gutyo. Nibyo nibaza ko ni ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere.
Ibyo nivyo ku ruhande rumwe, ariko si byo ku rundi. N'abantu bazaba bariko badandaza amahera ntabo bazokwankira kuba umukiriya. Urashobora kwinjira nk'umukiriya. Ibi niko n'aya mabanki yose yandariho akora. Ntiwovuga ngo Afrika yarimwo, mugabo wa Afrika iraronka amahera yayo. Ariko kuvuga yuko ari wewe ugena ukagaba ukaganza ukashiraho politike y'ingene BRICS ikora bizokogwa n'abanyeneyo. Abo rero ahanini n'Ubushinwa n'Uburusiya, abandi bose nukuza kubera impamvu geopolitike. Afrika yepfo bateza kwishiramwo nico gihugu wovuga yuko gifite ekonomi verifiable muri Afrika,
ubutunzi bwitwa ko buteye imbere muri Afrika.
Ego kandi ni bateza kurondera sur les cinq continents a part bien sûr l'Occident.
Mugerageze kuvuga mu Kirundi Emery.
Ego bateza kugerageza kurondera ku migabane yose y'isi ko boronka abo batangurana. Ibi ni ibintu bisanzwe iyo ushaka gutangura ikintu isi yose yokwiyumvamwo. Ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo uwo munywanyi abajije, mbega mu by'ukuri naho iyo BRICS yokora igatera imbere hanyuma igahiganwa na Banque Mondiale na Fonds Monetaire International, mbega Afrika yokunguka mwiki? Jewe kuri jewe Afrika ikintu cyose atari yo yitanguriye ngo ishire imbere ikore igire conception integuro ya politike yacu, igihe cyose icyo kintu kizoba kiza atanyungu nini Afrika ikironkamwo. Afrika igendamwo nkurorera nk'umuntu bakeneye kugira bayishikire. Imyaka yose ibanke y'isi imaze n'ibi bigega bindi by'amahera tumaze kuvuga, inyungu nini yaronse iyo banke kurusha Afrika, kuko muri mu rusobekerane rw'ingene isi iyobowe tumeze nk'abantu bari mu ishamba aho ibikoko bikomeye ari byo bijya ibindi. Igihe rero utashizeho ingamba zo kwikingira no kurondera nawe ingene iryo shamba uribamwo, ikiza cyose kiza wowe atanyungu nini ukirondamo.
Turabigaruka ko yego
tuvuga rero yuko akantu gatoya gatanga ibyizigiro nuko kumbure mu isoko mpuzamakungu y'amahera n'amasoko ibintu birashobora kugabanuka gatoya canke Afrika ikaronka ingene ishobora kwanka hamwe igafata ahandi kubera yuko ifise shwa ifise ingene cyagura.
Yego reka tubandanye. adufise twagira Yezu Marcel uratwumva
ndabumva neza cyane
udute ya kamuri he
ndi Kigali mu Rwanda koko ni Marcel ndashaka nta bintu byinshi nzi kuri uyu muryango wa BRICS ariko ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo nka bibiri ariko ibibazo bibiri ndabishingira ku mibereho y'imiryango mpuzamahanga usanga ibamo mukabona bamwe baravamo twabonye Bwongereza ejo bundi gusohoka umuryango w'ubumwe bw'Iburayi tubona bihugu bimwe na bimwe bihuriye mu miryango runaka ariko ukabona ibihugu hari ingingo zidahuzwaho kubera ko agahugu umuca kandi wako uko tubibona tunatanagiye kure na hano iwacu ubona ko kugira ngo East Africa Community ihuze ifaranga rimwe bikikomeje kugorana Afurika yunze ubumwe kugira ngo kibe igihugu kimwe abantu bisanzure n'isoko rusange babirirwa barashyiraho ubona ko byakomeje kugorana ibyo bigatuma ngira rero ikibazo giteye gitya tubara ko uyu munsi ubukungu bw'isi bwose bwarwa mu madorari ya Amerika kandi twumvise bavuga ko muri iyi nama hazabaho no kwiga uburyo bihurikiye muri uyu muryango wa BRICS bwakoresha irindi faranga ritari
rya Amerika. Munyarutse mubaze ibibazo
yego none nkabaza abatumire nti uku kwigobotora idorari rya Amerika ku banyagihugu batandukanye bahurikiye muri uyu muryango kwa Amerika n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bisanzwe bireba nayo ingozi y'ikeba ntabwo bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose izaba atari intambara y'amasasu atari intambara y'ubutita ahubwo akaba ari intambara ishingiye ku bukungu ku buryo bya bihugu rubanda rugufiya aribo bazabihomberamo kuko twabonye ko intambara Uburusiya bwateje muri Ukraine ibihugu bya Afurika byararuciye birarumira kubera ka kantu kiteranya none ibi bintu baramutse babyemeje ko ibihurikiye muri uyu muryango twabonye ibihugu 20 nabyo bishaka byanditse bisaba ko byakwinjiramo baramutse bemeje kwitandukanya n'idorari rya Amerika. Amerika ntishobora gufata kuko tubona ko politiki ya Amerika yivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu kandi ibintu byakorera intambara ya gatatu y'isi yose idashingiye ku ntambara y'amasasu cyangwa ibutsa ahubwo intambara y'ubukungu noneho bigatuma rubanda rugufiya noneho dupfa duhagaze ntabwo byatera ikindi kibazo kuko twabonye ko Afurika yarifashe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya.
Murakoze reka Atanas Karayenga mu mwishure
hala akantu gato cyo gusa ngomba kongera ko kuri kuje mushira nta yemeri yavuze nibyo isi sana n'ishamba harimo ibikoko birya n'ibindi ariko ubiravye neza muri Afrika turi mu ishamba harimo ibikoko byigemura biryoherwa n'ukurya n'ukuribwa n'ibindi hari abantu batwara muri Afrika bagemura Afrika bafasha ibyo bihugu bikomakomeye kudusahura kutwiba hanyuma nibonogereranya n'ibyo bikoko biryoherwa n'ukwigemura kubwira babirye bibona ibyo nabyo n'ibindi twogaruka koko mu by'ukuri ubukene bwa Afurika ntiburi mu matungo buri mu muswe buri mu ndero mu mashuri muri kaminuza twabigaruka ko hanyuma ariko ibihambaye umushinga ntavuze ati none ibyo bintu ntibishobora gukwega ingwano nta muntu yifuza ko hoza ingwano ari ya gatatu cyangwa iya kane cyangwa iya cumi kandi ibaza ko sisho cyokwega ingwano mu by'ukuri igikwega ingwano n'abantu nka kurya kwa Putini yateye Ukraine akayitera arenze amategeko y'isi yose abantu bose bari bumvikanye yuko ufise igihugu umuntu acubahira mu mbibe kirimwo kandi byanditswe muri Nations Unies rero ayo mahera mashasha bozana n'ukuri ndibaza ko atotera ingwano kuko habaye dolari hakaba euro hakaba iyo BRICS hakaba n'ayandi ahubwo ikibi ni uko abanyafurika tutafise ifaranga ko uwo mushaka yari ko abivuga hari abantu ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba yari yatangwa kwiyumvira ko bogira ifaranga rimwe bakaryita eco byari gufatanya ibihugu byo muri ECOWAS hajya hariho France CFA n'ayandi amahera yo muri Nigeria muri Ghana n'ibihugu bindi bitari muri France CFA bijya bihugu bijya bire kijya kire cyo muri cy'uburengera za Afrika cyose kikagira isaranga rimwe rero BRICS je no bise yuko ngo bo cyabari heba ako nikaza bijya bindi bitwa ariko turavuga ibikoko bikuru bikubigomba kusurya natwe dufite twigabura twigemura iryo faranga ryo muri Afrika turari hebye uko niko abanyafrika batwama duhomba nkuko emeri yabivuze ibintu byinshi babizana bakabitukwegeramwo tutabyiyumviriye bitavuye mu bwenge bwacu mu buhinga bwacu ugasanga bapfa kudukurura kandi noneho mpereze kuri ico ibihugu bibiri yavuze by'ingwano hari ibihugu bibiri biri muri BRICS biri mu Rwanda Ubushinwa na Inde ariko baragwana bari muri bagwana muri
Himalaya nibyo nashaka mbaze nashaka ndabibaze mu gihe hari ababona ko ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS bifise ibintu byinshi bidahuriye ko haba mu byumviro bya politiki aba ku rugero rw'ubutunzi rw'ibyo bihugu umwe ariko muravuga nkaho ubuhindi bushamiranye n'ubushinwa bikaba muri iryo shyirahamwe yamara muri cyo gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko bikurikiranira hafi inama y'iryo shyirahamwe iriko yatanguye no munsi mu gisagara cya Johannesburg nakashaka mbaze Emery Pacific iryo shyirahamwe kubavuga ko rigizwe n'ibihugu bifite inyungu zitandukanye haba mu bya politike n'ubutunzi yamara ibihugu byo mu burengero bw'isi bitari ko bifata minenegwe ishyirahamwe iryo rya BRICS mubibonago Allo, allo Emery?
Ndabumva hari ntankeka ko irishira hamwe ari rishasha kandi umuhini mushasha igihe cyose wamutera amabavu hariho ibintu byinshi bagikeneye gukora kugira ngo bashike ku rugero rw'ishira hamwe y'ibanki y'isi yose nk'akarorero kubera yuko abanyaburaya n'abanyamerika n'abantu bamaze imyaka myinshi cyane bakorana bageze aho bumva ibintu kumwe hageraho mbere isoko bayigira imwe hageraho uteye umwe abateye uwundi ariko kuri uru ruhande rundi dufise abantu bahujwe gusa n'agashavu babona mu karenganyo kari mu isoko mpuzamakungu bagira bati ntibyumvikana yuko gushika uno munsi jewe nk'umushinwa ari jewe ekonomi ya kabiri ku isi ngitegerezwa kuriha umunyamerika ku kintu cyose nguze ku isi kandi atari we ngubiye urumva mu bisanzwe na karenganyo katagira izina mugabo abo bantu be barahuza bati reka turabe icyo twokora kuri ibi bintu ariko nta kindi kintu na kimwe burya bahuje abantu bahuje ibyiyumviro ngendegwako bya politike nk'uko biri i Buraya bose bemera kapitalisme nk'inzira nyayo hamwe na demokarasi byo gutwara ibihugu bobo bafise uko babibona gutandukanye ubushinwa n'intwaro rusangi hanyuma abambe mu mbari ubuhindi hanyuma ubushinwa nabwo bubona intwaro ukundi uburusiya nico kimwe nk'uko hanyuma ugashaka ko Afrika decide ibona ibintu muri ubwo buryo bwa demokarasi na kapitalisme so n'ibintu rero bitegerezwa kwitega yuko batovuka rimwe ngo buzure ingobyi bazoguma bakeneye kuraba ingene bashobora gukorana muri ubwo butandukane bwabo gushikaho ibintu babibonye kumwe nk'uko byagenze Buraya no munsi yo tubona Ubudagi ari ekonomi ikomeye bafite ijambo rikomeye muri ayo mabanki turiko turavuga y'abanyaburaya siko byari kera ntibumvikana n'ibihugu bindi bariko barakorana ni kuvuga rero ibintu bizogenda bitera imbere ariko angaruke kuri iki cya Afrika
ubinyarutse
ibiba byose Afrika igomba kwiyumvira isoko ya Afrika yoyo igomba kugira kazoza kahe ibi byose nta kazoza biduha
murakoze tufise ntuyibwami Fire Rukotana Karemera uri he
murakoze cyane ndi Nyagatare mu Rwanda
ikibazo cy'umviro
Ngiye kintu cyakuvuga kuri cya kintu kuri gashyamwe rya BRICS. BRICS ubundi ngiye yo nyitegereje mu mboni zanje mbona ari uburyo bwo kwigobotora cyangwa se kwibohora, kubera ko niba koko hataje mu buryarya bwa bira bihugu binini nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa ngo bashake gutwara abo bari kumwe muri byo shyiramo kugira ngo bashake kugira ngo bagendere ku byabo gusa batumve ibitekerezo byabo. Njye mbona bwaba ari uburyo bumwe bwaba ari bwiza cyane bwatuma isi rushaho kubaho mu buryo bwo kwisungana, ntacyo twakita nka solidarite mu Gifaransa, bitandukanye n'uko bamwe babaho bumva ko bagomba kubeshyaho abandi, abandi bakumva ko bagomba kubaho babeshejweho n'abandi. Ndavuga gutyo kubera ko iyo dufashe nk'uyu muryango w'abibumbye UN usanga hari bamwe bafata ibyemezo nk'iyo ugiye ukareba ukavuga ukareba cya kintu cya droit veto, biriya bihugu bifata ibyemezo ugasanga baragiye bafata ibihugu biriya bikomakomeye cyane cyane nk'abanyafurika tugahezwa tugashyirwa ku ruhande, usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko iriya BRICS ntibishobora kuza koko umunyamuryango wayo wese wisanzemo ikaba one member one voice, buri wese akagirijwe akagira mu ruhare bitavugitse ngo kanaka n'ufite mu ruhare rukomeye cyane. Njye mbona byaba ari ibintu byiza cyane kuko iyo ugiye ukareba n'ubundi ibintu bimaze iminsi bibaho bya kudeta muri ibi bihugu tumaze iminsi twumva byo mu burengerazuba za Burkina Faso muri Mali n'ahandi, dusanga ikibazo cyagiye kibamo ni ukubera ko biriya bihugu by'Abafaransa byarahakoronije igihugu cy'Abafaransa cyarabakoronije, ariko kirangira no gishaka kugira ijambo rirenze kurusha abanyagihugu. Rero niba BRICS ishobora kuza ikazi ibihugu by'isungana kurusha uko umwe kimwe cy'Afrika vuba twe turi buze kubayobora muri buze kugenda gutya, numva irari byaba ari ikintu cyiza, ahubwo nkumva ko na Afrika yose twakigobotse kuri icyo kintu kurushaho. Ikindi kintu cya gatatu nza kuvugaho
muheraheze
kuki ndangiza nuko kijyanye n'iri anuza rira franga ry'abanyamerika idolari. Idolari nkatwe dutuye hano nkanje nabaye muri Kongo cyane muri Republika ya Kongo ndi hano na demokrasi ya Kongo, usanga idolari rikora kurushwa amafaranga y'amanyagihugu akora, ku buryo cyari ahantu ujya kugura ibintu bakubwira wasaba udafite mu madolari bakakikwima. Ubwo rero nge numva baramutse bafashe rira franga bahuriyeho byadufasha idolari ryamanuka. Kandi ikindi kintu cya kabiri, ntabwo amafaranga yacu akomeza guta agaciro kuko twadufite amafaranga yacu.
Murakoze.
Kuko urabona buriya idolari rigenda rituma umutungo wacu wapfuye uko ugenda umanuka, usanga idolari rigenda rizamuka buri munsi ugasanga twebwe amafaranga yacu arimo
atagaciro. Murakoze, ndabibashimiye.
Kandi abanyafurika bakunguka ariko Amerika yo irumvikana koho ni ikibazo kuri. Murakoze cyane ijwi rya Amerika.
Murakoze, turabashimiye ku cimviro cyanyu. Muri make Athanase Karayenga muvuga iki kuri cyo cimviro cya Ntuyibwami muri make?
Muri make hari ikintu kumvira abantu benshi batazi, amakudeta yariko aravuga, amakudeta yo muri Afrika y'Uwese, muri Afrika y'Uburengazuba n'ahandi kenshi ava kuki? Burya hari ikintu tutazi kandi kitavugwa kenshi, abasoda mu bihugu byose bafise amahera menshi yo kugura ibigwanisho. Hari rero abantu mu bihugu bimwe bamenyereye kugura ibigwanisho i Buraya, abandi bakabimenyera kubigurira muri Amerika, abandi bakabigurira mu Bushinwa, abandi bakabigurira mu Burusiya. Amakudeta y'ubu ho muri Mali, Kine, Burkina Faso no muri Niger usanga agirwa n'abasoja bakomakomeye bagomba kuba byayegayezwa kuko bari bamenyereye kugura ibyuma byo kurwana muri aka karere ko mu Burusiya, dufate muri bijya bihugu bine. Abandi bakagira bati amahera yacu tuzokwama tuyashorera Abanyamerika. Mu by'ukuri urabye neza Abanyafurika ikintu kigoye tutaratahura ni uko intwaro rusange niyo yonyine ishobora kuduha uburyo gutera imbere bwo kuva mu bukene bwo kuva mu buja. Nk'abo basoja mu bihugu byinshi byo muri Afurika baguma bashorera amahera yabo kandi bakaronka amakomisiyo ntibimenyekana, nk'ibyo ntibivugwa n'abamenyeshamakuru, nk'ibyo ntibija muri Asamble National cyangwa muri Sena. Abo basoja rero bagaca baba rudakomwa, ubakoze ko bagaca bagira kuzeta. Ni uko byabaye muri Mali muri Niger no muri Burkina bajya abantu bafise ama commission menshi cyane badashaka gutakaza icyo gituma bacaba bacikirwa n'u Burusiya icyo kintu nicyo nibaza twogaruka ko kenshi abanyafrika bakamenya yuko aho tutonekara naho ahandi tutonekara ahavuze akamenye n'abantu bigemura bakaza kwiha ibikoko bikuru bikabarya nk'iryo nko muri Congo irafise ubu amasezerano n'Ubushinwa bwerekeye ubutane ayo masezerano atwara amahera menshi cyane ariko umunyekongo ntayabona muri gikwasha.
Murakoze.
Niyo ngwara dufise twebwe abanyafrika.
Murakoze. Tubandanye ku mirongo ya telefone dufise nitanga Simon uratwumva. Simon uratwumva? Simon uhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda mu Majyepfo.
Aho ni he? Ni mu Rwanda?
Mu Majyepfo, mu Majyepfo y'u Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza icyumvire mubishikirize.
Ndugira ngo mbaze abatumire mu watumire uyu munsi ko Afurika kugumya kuryoherwa no kwinjira muri uyu muryango w'undi muntu. Afurika ubwayo ishobora kwigenga ku buryo yashinga imiryango yayo nk'ubungubu nk'uko yumva bwa BRICS bashinga Afurika ryoherwa no kwinjiramo. Ubundi Afurika babona ku giti cyabo babona yashobora gushinga imiryango yabo igenda ubundi gace n'uko kuboko ko hanze. Bambwiye nimba bishoboka cyangwa nanone bambwiye kuko abanyafurika bitabiriye inama ubundi bo bayobora ibindi bihugu bya Afurika tubona ubundi byabishaka ibindi bihugu bwite bagenda bahagarariye ibindi bihugu cyangwa bahagarariye inyungu zabo kuko bajyayo ariko n'ubundi inyungu zivamo babiyenda ko zizaba ari byeye.
Murakoze.
Ibindi bya Afurika bitabiriye inama.
Ego heraheza.
Bitabiriye inama n'ibindi babo bazagiramo ku ruhare rugaragara ruzagirira Afurika n'ibambwire kuri izo ngizo.
Murakoze. Mumwishyure Emery. Emery muri ku murongo?
Kwishyura ku byo numvise nibaza yuko hanini nari nabivuze yuko Afurika uko biri kose aya mashyirahamwe ava ahandi naho yoba abona Afurika nk'isoko ryo kwirukira ntaba afite mu nshingano zayo uruhara rwo guteza imbere no gushikana Afurika aho yifuza gushika. Afurika rero nk'uko umunywanyi yari abibajije iciza kuri yo ubwa mbere hoho ni ugutunganya isoko yayo bwite. Afurika ni isoko nini gose ariko gushika uno munsi iyo soko twayihebeye abanyamahanga nibo bayiniganiramwo nibo bayibonamwo akamaro ariko twebwe tukaguma twiyugaranye mu myobo turimwo aribyo twita ibihugu ibihugu batubwiye ko ari ibihugu ariko kera benshi batari banafise uko bimeze. Iyo mipaka rero itwugarana niyo iza ikanatwugarana n'ingene twiyumvira isi kubera yuko ucusanga umunyafurika yumva akwiye gukorana n'umuntu ari ku birometero 180 kurusha umuntu ari ku santimetero imwe. Ibi rero Karenga yavuze ati Afurika harimo abayitwara bameze nk'ibikoko byigemura ibyo nibyo kubera urumva nta kuntu isi yose yohurumbira isoko yawe ariko wewe ntubone yuko mukwiye kuvugana nabo muyisangiye ingene mwoshira hamwe ko ibanki ya Afurika ikomeye yo guteza imbere iryo soko. Ni ikintu kibabaje ko Afurika yepfo itabonye abandi bantu bashobora kwiyumvira gushyiraho ibanki ikomeye muri Afurika bikaba ngombwa yuko iyo Afurika yepfo ikorana n'abandi batari abanyafurika kugira ngo bace baza gukorera muri Afurika kuko BRICS muri le trois intuzeye amasoko atatu babona ariyo azogira BRIC ikintu gikomeye ya mbere ni Afrika. Babona yuko nibashira amahera yabo mu bijanye na nivyo energy sinzi ingufu
amasoko ntanga ngufu
amasoko ntanga ngufu bagashira amahera mu byo gucukura ubutare n'agataka bagashira amahera mu burimyi babona yuko ariko kazoza ka BRIC na ico kibazo rero mu Nyafrika wese akwiye kucyumvira kubona kazoza k'abashinwa n'abarusiya n'abahindi n'ababrezilie bakabona muri Afrika ariko Afrika ikaba itabona ako kazoza kayo ni ikintu kibabaje gose rero ibintu byose umuntu abivuga mu mwanya wabyo hanyuma akanavuga nico nicari kuba ciza muri umwanya turimo iciza nuko hari hamahera ariko ariyongera kuyahoraza muri Afrika yose atari gwacu ariko nimiburiburi ubu turashobora kuvuga ngo nimba abanyaburaya nimba banki y'isi yose impaye ideni ikampi deni nzokwishura ku bice 32
muheraheze ego
hanyuma iyo deni ikabanza no kumbwira ibindi bintu integetse kumbure ntabona ko ari priorite abambona BRIC na IJ ikampi iyo deni yo kwishura ku bice 20% kandi mu myaka myinshi kurusha iyo abanyaburaya muri ico gihurumva nka leta muri umwanya ni kintu ciza kugira uko gucagura
ntako
kaje ko gucagura ariko mu wiyumviye a long term mu gihe kirekire ikintu ciza kuko kiguma gituma Afrika iba dependent iba
izere murakoze nashaka ngaruke kuri Athanase Karayenga mwavuze kubijanye na Afrika ku bukene bwo muri Afrika buri mu mutwe mwabisigura neza kure ko twumviriza
buri mu mutwe uko tutaronka umwanya kubiganira kumbure umwanya muremye mugabo buri mu mutwe kuko zije byose ziko turavugana mu byukuri nibintu abanyafrika bonyene mu bihugu byacu mu maradio yacu mu bimenyesha makuru byacu kuri internet byari bikwiye kuvugwa kuyagwa abantu bagaterera ibyiyumviro nkuko muri kumurabigira n'iki kiganiro hari ibihugu byinshi bwo muri Afrika icyo kiganiro cya Voix de l'Amérique kuri kuraremesha kizashoboka abantu boca batabwa mu mugozi boca birukanwa boca njye byose ikintu cya mbere gikwiye gutangwa kutwinjira mu mutwe ni uko ata buhinga na bumwe abanyafrika tuvuze ubu nta buhinga na bumwe tuvuze ubuhinga tuvuze ni uko twokubikana ntituryane ntitutere ingwano ntitwirukana ntitwamane agashabara ku mugongo twiruka duhunga ico ni kintu twebwe abanyafrika dushobora gushikako ikintu nshaka navuze nk'abajya abo basoza mu bihugu byinshi byo muri Afurika bamenyereye kurya ibintu byoroshe kuko bari n'abashefu d'etat major n'abajenero kenshi nta n'amashuri babifitiye ariko bakamenya yuko baguze amahelikopteri baguze za muzinga mu Burusiya mu Bufaransa muri mu Bushinwa muri Etats Unis baronka amakomisiyo ayo makomisiyo ajahe ntasubira muri Afurika ntasubira i Burundi ntasubira muri Zimbabwe ntasubira muri Afurika Suisse acaja mu Buswisse acaja muri Amerika ni ibintu bidashoboka mu bihugu twongera dushaka gutera imbere ico bintu ntibyoshoboka yuko abashinzwe amateka bamenyesha amakuru muri ibi bihugu by'iwacu batobishyira habona bakagira ati mwe murabasuma muriko muri aba bantu ikintu cya gatatu cyo mu bwenge mvuga njye ndibaza yuko abanyafurika turapfuye kugira nka universite zine zitanu dusangiye abo muri Algeria bakaza kwiga hamwe no muri Zimbabwe abo muri Zimbabwe bakiga hamwe no muri Madagascar n'abandi muri Senegal muri Nigeria tukiga ubuhinga kumwe uko niho tuzomenya abatwara yuko bazi ibintu bimwe kera mu Rwanda n'u Burundi twari dufise kaminuza dusangiye njari mga wenda kaminuza yari College du Saint-Esprit. Muri College du Saint-Esprit yawa jesuit anji Bujumbura hadi ya Rwanda, hadi mwabanye Kongo, hadi mwabangiriki, hadi mwabiriki. Nukuli abantu benshi bize muri rya shule bagiye bafite umutima wo gukunda ibihugu byacu uko biri kandi kubiteza imbere uko biri
nuko
nyine twaciye byaciye bitwagwa n'ingwano zo gusubirana gucanamwo amajenoside n'ibindi guhinga gukwigira hamwe twigira hamwe kugira urwaruka rwigira hamwe kuba enjeniyer kuba pilote kuba mekanisiye kuba boulanger abanyegyptiye bakigira hamwe nabo muri Sierra Leone nibwo buryo bwiza abanyafrika bushira imbere kugira
ngo
twubake ikirere cyacu.
Ubushinwa butegekanya president w'Ubushinwa Xi Jinping ari muri iyo nama ya BRICS muri Afrika yepfo ategekanya guhura n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika. Uburusiya bwarahuye nabo mu minsi iheze. Brazil itegekanya nk'uko Ubuhindi butegekanya nk'uko ibihugu bigize BRICS byose bihanze amaso kuri Afrika mu kuhakura ubutare buri munsi y'ubutaka ibyo bikeneye kugira byiteze imbere. Kuba hama habaye ayo manama abanyafrika barakunda no kuyitabira cyane, kenshi baba bahereye hanze y'akarere ka Afrika. Icyo ni kindi kibazo umuntu yoshobora kizoronkega umwanya. Izo nama ziguma ziba n'ivyo bihugu, ivyo bihugu birazi ico birondera kuri Afrika. Abanyafrika bo bazi ico bariko bararondera nabo ku nyungu zabo. Emery,
ni kibazo cama kivugwa ahantu hose kwiyumvira ngo niho kuvuga uti mu bisanzwe niyihe ntego Afrika ifise muri kazoza kisi iyo igomba gushika he? Aya manama na manama yo kwerekana inguvu, ni bande bafise inguvu ku isi, hanyuma ni bande bakurikira. Rero Afrika iracari gushika ubu mu bijanye n'ingene isi itunganijwe. Afrika iracarorera n'indorerezi canke irakwirikira gusa, Afrika ntiyobora. Rero ariko uri kuraraba ivyiyumviro vy'ugwaruka gugu, n'ugwaruka rudafise complexe bakuru bagwo bari bafise kuri ibi bihugu, n'ugwaruka ubona yuko rwiteguye gusonza kugira ngo ejo ruze rushira ikintu munda. Iyo ntiyari inyifato ya bakuru babo ahanini n'abantu babona yuko udafashijwe n'umunyaburaya ibyo bihugu atabuzima atakazoza bifite. Ubu rero ni cigwa twese twagize nyuma y'imyaka 60 dufashwa Afrika ufashe bije yose ya Afrika y'ibihugu, usanga amahera arenga ibice 48% kwijana ya bije nationale akiva hanze aza nk'imfashanyo. Ni ukuvuga yuko Afrika iracakeneye ibice birenga 48% muri rusange, hari ibihugu bije ari ibice 70% biva hanze
amafaranga leta ikoresha.
Yego, amafaranga leta ikoresha. Nuvuga yuko Afrika itarashobora no kwigaburira, aya manama nk'aya iracayitabye.
Murakoze.
Ariko aya manama Afrika aho tugeze ubu ntibari bakwiye kuyitaba, kuko byaragaragaye yuko ibihugu bironse ubuyobozi bwiza bishobora kunyaruka kuva kuri iyi mfashanyo yama Afrika ikeneye kugira itwo irongora ibihugu byayo. Hari ibihugu byinshi ubu bidakeneye imfashanyo kandi mu mwanya mutoya. Ni ukuvuga rero ngaruka aho Karayenga yavuze, ni mu mutwe, ni mu bisanzwe ingorane ya Afrika si ya finance, si bya Afrika turiko turavuga. Ingorane ya Afrika ni leadership, n'ubuyobozi kumenya ingene ibihugu bitwagwa no kumenya aho bitwariwe ingene hameze. Hari umutumire yavuze ati kuba Afrika idafite umuserukizi yamaho mu nama nkuru itwari isi y'umutekano, bijya bikwereka yuko hari ibihugu bizi yuko ari byo bitwari isi. Gushika ubu biracaraba, uduza umutwe barawumena, ariko ushoboye kubandanya uduza arinjira nawe bakamuha ikibanza. Muri icyo kibanza ntituzogihabwa na BRIC, ntituzogihabwa na Bank Mondiale, s'Abanyamerika, s'Abafaransa, s'Abongereza. Uraciha wewe nyene. Mu kuciha rero ugomba kugira intumbero yaho ushaka gushikana igihugu cawe. Ibyo nabyo bisaba leadership.
Murakoze. Ku murongo wa telefone Ishimwe Murantunga Gakiza Shekem aratwakwirira twumva.
Ndabumva neza.
Utwakwiyuri he?
Ndi Butare mu Rwanda niho merereye.
Ikibazo cy'imviro?
Ni icyiyumviro fite. Ni icyiyumviro fite ku murongo fite.
Mugishikirize.
Icyiyumviro cyanjye ni ukuvuga ngo nagira ngo banze shimire ijwi rya Amerika mamwe adutegura ikiganiro nk'iki. Ni ikintu cyiza mu nkuru ziba zigezweho, tuba dukeneye no kumva nabo basesenguzi mukaduha n'umwanya natwe tukagira uko tubivugaho. Njye igitekerezo cyanjye mvuga ni ukuvuga ngo urabona era BRICS yavutse muri 2001 yashinzwe na Vladimir Putin, niko njye mbifata. Kuko urebye Putin akijya ku butegetsi yababajwe n'uko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyutse, ntabwo yabashaga kubyumva. Noneho we kugira ngo ahangane na OTAN yashinze BRICS akururamo ibihugu n'ubundi bisanzwe bishyamiranye na Amerika, bishyamiranye n'Uburusi na Amerika. Ubwo yakoreraga mu Bushinwa, kuko murabona n'Ubushinwa bufitanye amakimbirane na Amerika ashingiye ku ntara ya Taiwan. Bra BRICS rero ndayishimira, kuko kugera uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo OTAN nta burenganzira bukuru uyu munsi wa none gifite bwo kuvuga ngo yamanuka ikajya gukuraho ubutegetsi mu kindi gihugu, kubera ko BRICS nayo imaze kugira imbaraga kuva Putin yatera Ukraine yeretse isi ko Amerika itagitwara isi. Kuko buriya ugiye no kureba ntago abatalibani muri Afghanistan, urebye imyaka OTAN yari hamaze, ntago yatsiswe n'abatalibani. Bora OTAN yirukanwe n'Abashinwa n'Abarusiya, buriya niho Xi Jinping na Putin bahise babonera imbaraga za OTAN. Kuko murabizi ko kugira ngo Amerika itsindwe nta ntambara igirwana nyine ngo iyitsinde, OTAN biriya bihugu binyamuryango byari bimaze kuyiterana basigaye barayitaye muri Afghanistan, none abatalibani n'Abarusiya bahita bahuza imbaraga birukana OTAN. Bura BRICS rero ubu nibwo ikigira imbaraga, kuko iraje buriya yerekane ubuhangange bwayo, kuko inacisha bugufi OTAN. Kuko buriya ntabwo babona intambara y'ubutunzi yego nayo irimo, ariko n'ahanini n'ingufu za gisirikare nazo zirakora.
Murakoze.
BRICS yaje yiyemeje gukuraho imbaraga zose za OTAN, kuko bari bamaze kubona na burana Brazil, mujye mumenya ko bari igihugu kimaze kujya mu bihugu bifite intwaro kirimbuzi, nubwo bitaraba officially approved. Brazil na Iran nibyo bihugu nabyo bimaze kongera intwaro kirimbuzi, kuko ibintu bavuga ntago wajya guhangara na Amerika nta ntwaro kirimbuzi ufite. Burana Iran irazifite na Brazil. Gusa icyo nasaba BRICS ahubwo nibagabanye ibihugu 40 bishaka kujyamo, badushyiriremo Algeria muri Afurika na Ethiopia ziduserukire, noneho nazo zinjira ahubwo zijye gukopera uburyo bashake foromire, natwe badukore intwaro kirimbuzi, hama Afurika natwe tugire ibihugu byaduhagarara nk'uko Kadafi yabigerageje akaza kumwica mu 2010. None natwe twikukire bihagije ku mutungo wacu.
Murakoze.
Ubuzima bwiza bwanjye. Murakoze cyane.
Ndabashimiye. Yari Gakiza Shekem. Ishimwe Salomo uri ku murongo.
Ntabwo ari Gakiza na ntabwo ndavuga jewe.
Wari karavuga yari Ishimwe. Ishimwe niwe yari karavuga. Mutubabarire. Gakiza uri he?
Je ndi muri Afrika y'Epfo.
Unyarutse nimba ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Oya, nari mfite icyiyumviro hanini hanini.
Mukishikirize.
Ego. Turabashimiye cyane ishuri rya Amerika kuba mwaduhaye kano kanya ko kuvugira kuri mikoro yanyu no gutanga icyiyumviro. Hanyuma jowe na mbaye muri kino gihugu imyaka ishika 10, hari ibintu byinshi maze kubona, kandi mbaye mu bihugu byinshi hano muri Afurika. Nazungurutse hanini hanini ngiye kuraba ni hamwe ni kubera inzara n'ubukene twagiye dutegwa. So ikintu nagomba mvuge si kindi, si ukuvuga yuko BRICS ije kuduha amahoro canke ije kuduha ubutunzi, kandi turayishimiye yuko yobaho kugira habeho ingufu zitandukanye. Ariko hari ikintu nagomba kuvuga kandi nico casubije inyuma Afrika.
Ebu heraze mu bivuge muri make, umwanya ugiye kurangira mu bivuge muri make.
Ego independence ibaye independence ibihugu bya Afrika byaronse nabwo ari independence bo bonyene bisabiye
kwikokirawe
hanini hanini. So ni kuvuga hari ibintu byinshi bagiye gusinya kandi bakiriho baranabisoma, ahubwo si no kuvuga ngo bara nubwo babisoma nta choice bari kugira. So kugeza na n'ubu ajya amasezerano yabaye gihe ibihugu bya Afrika byaronka independence niyo ariko adusubiza inyuma cyane, kuko abanyafurika cyane cyane abirabure sivuga yuko tutari tunaniwe no gukora ibyo abazungu bashoboye gukora, turabishoboye neza 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 cyane. Jewe sindiho ngo kugira ngo nte umwikomo cyane ishavu ku barongozi bacu, kuko nabo nyene baracari mu bukoloni, ariko nahamagarira abanyafurika bose yuko twari guhaguruka tugashigikira abarongozi bacu, aba barongozi bacu bari corrupted, tukabashigikira tukabereka umurongo mwiza.
Murakoze.
Ubakwiriye kuko hamwe dushize ingufu hamwe.
Nyarutse, munyarutse mwanyuragiye. Yego.
Aba barongozi bacu bobona twoshobora kubereka inzira nziza bashobora gukoresha.
Murakoze.
Kudushikana ku iterambere kandi boridushikanako.
Murakoze. Murakoze gakiza. Yego. Atanaza asigaye mwanya muto, nashaka munota umwe muvuga ico mwiyumvira kuri vyimvuro vya bishikirijwe na Ishimwe canke uyu gakiza, hama uwundi munota ndawuhe Emery duce turangiza ikiganiro. Hasigaye minota mike.
Rekavuga kuri ibyo mushira nta Ishimwe yashikirije birambabaje cyane, kuko numvise amajambo adahuye n'ukuri. Wibutse dusubira inyuma gatonya mu myaka y'igihe cy'intambara yo mu Rwanda, isha jenoside yo mu Rwanda, ahino iburaya bavuga ngo oh ngo ni jenoside y'abanyafurika ngo nuko bama bameze ngo bama bagwana. Amashirahamwe n'abapolitisiye bose ahino bose bavuga ko ari abasovaje b'abanyafurika bama bagwana, atari abantu barishwa, atari jenoside iri kiraba. Rero kuba umunyafurika, kuba umunyarwanda atabona abana bibwe n'Uburusiya bo muri Ukraine, atabona ibisagara biriko birasambuka, atabona abantu bicwa ku munsi ku munsi, bari mu kabare, bari mu isengero, bari hehe bishwa, kubona umuntu abura ikigongwe cyo kuvuga ati ibyo bintu ntibishoboka.
Reka du
kandi ari umunyarwanda ni ukuri birababaje.
Yego. Reka duhe mu mwanya mutoya cyane, imisegonda mikeyi, Emery ijambo rya nyuma.
Jewe nibyo natanguriye ko igihe cyose tuzoba tukizeye inze, twibaza ngo aba baje batuzaniye iki, aho kwibaza ngo mbega twebwe tumaze iki, dushoboye iki, twiha iki, icyo gihe Afrika tuzokwama turi nyuma, tuzokwama dukurikira. Igikuru muri Afrika ni uko haba impinduka igushitse y'abantu bakunda ibihugu byabo kandi bafite ubumenyi n'ubutwari byo kubiyobora kugira ngo nabyo bigaragare mu makuru.
Murakoze.
Mu Kirundi bishinga icumu mu bashinga nk'uko tubihuza.
Ndabashimye cyane. Murakoze. Yari Emery Pacifique giraneza yano noso ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'ivyerekeye gutunganya hamwe no kuyobora amashirahamwe ya leta canke ategamiye leta kugwego nyoboza ari Londres mu Bwongereza, na Atanasi Karayenga umumenyesha makuru w'intara aribonye akaba ari n'umuhinga yigenga mu bijanye n'itangazamakuru ari Paris mu Bufaransa. Turako turavuga ku nama y'ishirahamwe rije yo gufashanya mu by'ubutunzi BRICS yatanguye uno musi kwa kabiri i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ndashimiye rero abatumire bacu, nshimire nabo bose bahamagaye bakabaziza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro, namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza, mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kinundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.